Είναι μόνο φρίσα, νηράτιο, Ισουίτια Αμερικά. Radio Isuidi America isamina ni Washington DC makinundi no mukinyarwanda murundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro mwiriwe shuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping mu ntango z'uku kwezi yarakiye abakuru b'ibihugu byo muri Afrika mu nama ku gufashanya hagati y'impande zombi yabaye hagati y'itariki 4 n'itariki 6 z'ukwezi kw'icyenda ku mugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing. Ubushinwa bwemeye guha ibihugu by'umugabane wa Afrika miliyaridi 50 y'amadolari mu kiringo cy'imyaka 3 yimirije. Ibirenge cya kabiri cy'amafaranga zoba ari ingurane mu gihe miliyaridi 11 y'amadolari zoba ari imfashanyo zitandukanye hamwe ni miliyaridi 10 y'amadolari zofasha amashyirahamwe mu Bushinwa gukoresha imitahe yayo ku mugabane wa Afrika. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika barakiye neza ingingo ya Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping batangaje ko izogirira akamaro gakomeye mu mugabane wa Afrika. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika barategeye kumuka amasezerano atari make n'Ubushinwa mu nama yabahuje yo gukorana kurushiriza mu bijanye n'inyubako burimyi gucukura ubutare ubudandaji n'amasoko ntanganguvu. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yarakanye ko Afrika iriko igwa mu mitego y'amadeni y'Ubushinwa. Yatanze akarorero ko Afrika y'Epfo nk'igihugu giteye imbere kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika kizokura inyungu zikomeye cyane mu migenderanire yacu n'Ubushinwa. Ni ikihe ibihugu byo muri Afrika byo kubura ku nama y'i Beijing nizabaye imbere yaho muri ico gihugu? Mu kiganiro muri sanga twavuganye na Professor Lionel Lemesha yigisha ivyerekeye ubudandaji mu makungu kuri kaminuza Alliant International University mu gisagara cha San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mutumire ndabanje kukuramutsa.
Kije cyane Fidel.
Mu gihe turiko turavuga kuri iyi nama iheruka kubera i Beijing hagati y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, nashaka ndababaza ikibazo cya mbere. Ku mugabane wa Afrika izo nama inama nk'izo mubona hagati y'Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika zimaze iki, muzibona gute?
Ego, murakoze cyane kumpa icyo kibazo. Iyo nama ni nama igira y'icenda iri mu nama hagati y'Ubushinwa n'ibihugu bya Afrika. Izo nama zatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri, hanyuma uko imyaka itatu ihera niko iyo nama igenda iraba. Hamaze kuba inama nyinshi kuri uyu mugabane. Muri ico gihe hariho vyinshi bimaze kurangurwa mu gukorana hagati y'ibihugu bya Afrika hamwe n'igihugu c'Ubushinwa. Hanyuma hariho inyungu nyinshi cyane cyane igihugu c'Ubushinwa caharonke, ikaro n'ibihugu bimwe bimwe byo muri Afrika byahatoreye inyungu, ariko hariho n'ibyahagiriye ingorane. Eka n'Ubushinwa hariho inzitizi zazigiye ziraronka muri uyu mugabane wo gukorana n'ibihugu byo muri Afrika.
Izo nama zifite akahe kamaro ubushinwa canke Afrika duhere ku bushinwa
duhere nko ku bushinwa ubushinwa urabona rufise ubutunzi bwinshi bwagiye buriyongera uravye myaka iheze cyane muri kahise ubushinwa ubutunzi bwabo bwagiye bwagiye burongerekana rwose ku kamaro ubushinwa bufise kuri Afrika nuko hari ibintu byinshi biva muri Afrika ubushinwa bukeneye tuvuze nk'ibintu bakoresha mu mahunguriro ari nk'ubutare hari ubutare bwinshi bukenerwa bamye baronka babukura muri Afrika urumva ubu hari nk'ubutare bugezweho bwo gukora nk'imiduga igendeshwa n'umuyaga nkuba nk'ubutare bwa lithium cobalt n'imijumbu ariyo copper iyo ubwo butare bwose burakenewe rwose kugira babukoreshe mu mahinguriro hanyuma ubushinwa bugume buhiganwa n'ibindi bihugu ari Amerika ari bihugu byo muri leta mu bihugu by'Iburaya cyangwa ibindi bihugu byose urumva barakenera ubwo butare barakenera ibitoro barakenera ibyo kurya indimo agricultural products biva muri Afrika eka na Afrika ni n'isoko nini y'ibyo bahinguye Afrika ibaha isoko nini yaho bashobora kudandariza ibyo bakoze ku rwego rwa Afrika nk'amadeni y'Ubushinwa bwagiye buraha Afrika mu ntango zarafashije mu kubaka inyubako nyinshi ari nko kubaka amabarabara ibibuga by'indege ibivuko kubaka hari ibihugu bimwe bimwe byagiye biraronka n'amahinguriro y'Ubushinwa baje bakahagira amahinguriro ibihugu nka Ethiopia ariho ibihugu byarabonye iterambere muri izo nyubako ariko izo nyubako rero na zone zazanye nyinshi zagizwe ku madeni hari ibihugu byashoboye gufata amadeni bishoboye kuriha ariko hariho n'ibindi byagiye biragira ingorane mu kuriha ayo madeni nk'igihugu cya Zambia
ego hanyuma muravuze akamaro byashoboye kugirira Afrika naho muvuze nk'izo nyubako byatumye haba amadeni muratanza ku karorero ka Zambia cyabagiye guca mbere kitashoboye kuriha amadeni ari mu gihe cya COVID ndavyibaza ibihugu vya Afrika mubona byo babifise umugambi bisangiye uri hamwe kugenda bivuga rumwe kuco bishobora gukura muri zo nama canke igihugu kimwe kimwe co muri Afrika kirondera inyungu zacu bwacu
byo bavyiza aruko ibihugu byo muri Afrika bigiye hamwe muri ayo masezerano baba ariko baragira n'Ubushinwa ariko urumva igihugu kimwe kimwe ugaco cyama gifise imigambi yacu y'ukuri y'uguteza imbere icyo gihugu ku bwacu mu masezerano rero iyo nama yego yahujije ibihugu byinshi byo muri Afrika abakuru b'ibihugu benshi bo muri Afrika nzima baragiye muri iyo nama ariko igikuru nuko naho iyo nama yahujije bose kenshi amasezerano yamaba hagati y'Ubushinwa n'igihugu izo bita bilateral agreement ari amasezerano hagati y'ibihugu bibiri gusa umva muri icyo gihe rero igihugu c'Ubushinwa ubonye ni igihugu gikomeye ni igihugu gifite ubutunzi bunini umva buri ko buragira amasezerano n'igihugu kimwe kimwe ntibinganya ubutunzi urumva ari igihe muri ayo masezerano igihugu gishobora kutaharonkera inyungu nk'uko yaba ari nk'ibihugu bibiri bitatu bine bigiye hamwe bikagira amasezerano n'Ubushinwa amasezerano yo yomera neza gusumbya nk'ubu nko ku rwego rwa Afrika hariho urazi nko ku rwego goma region tuvuga dufashe nko ku rwego rwa East African Union ni shirahamwe rihuza ibihugu u Rwanda u Burundi Tanzania Uganda na South Sudan nk'uko kwego rero baravye bagagira amasezerano akaraba ukungene bagize amasezerano n'Ubushinwa kuri uko kwego barashobora kuhungukira gusumbya iyo habaye amasezerano gusa hagati y'igihugu n'Ubushinwa.
Ubushinwa muri iryo koraniro reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone dufise Jerome Jerome X niyo nkuru uratwumva.
Amahoro.
Udutera kamuri he?
Ande batera kamo ndi Burundi mu ntara ya Cibitoki komine Mugina umutumba wa yangi.
Ufise ikibazo baza cyumvirishikiza?
Oh ndafise ikibazo mbaza.
Yego mubishikirize.
Ndabaza de ubushinwa ko uriko burarondera ibihugu bya Afrika cyane. Habgo yo ari mvuyo kuzohava ongera ku bukorone kuri ibihugu canke inyungu bo baburondera kuri Afrika atari kuvuga ngo bo bari neza byo kuri yo birike bo baburiko buraturonderera gusa
murakoze. Mwishure
ego me ico kibazo ni kibazo cyiza cyane inyungu ariho inyungu ubushinwa bukeneye kuri Afurika nk'uko nabivuze kare inyungu ari ibintu byinshi biva muri Afurika ubushinwa bukeneye cyane cyane nko mu bintu by'amahinguriro ibintu by'ubutare ibitoro n'ibindi byinshi biva muri Afurika birakenewe kandi Afurika nayo igizwe n'ibihugu byinshi hari n'abantu benshi Afurika nini rwose amasoko ni manini cyane muri Afurika ku bidandazwa biva mu Bushinwa ni ukuvuga yuko Ubushinwa burakeneye aho budandariza ibidandazwa byabo ibyo bakoze mu mahinguriro urumva amasoko yo muri Afurika ni hanini cyane rwose bakura amahera atari make hari inyungu nini rwose ku rwego rwa Afurika ku rwego rwa politike ubutunzi na politike birajana Afurika irakomeye cyane ibihugu byinshi kandi hagize tuvuge nk'amasezerano yoca nko muri ishyirahamwe ya United Nations Loni barakenera amajwi y'ibihugu byo muri Afurika urumva ari ku nzego nyinshi hari inyungu nyinshi Ubushinwa uronkera kuri Afurika.
Murakoze. Hari rero muri iyo nama yabaye Ubushinwa bwaremeye kuzotanga imiliyari y'amafaranga 50 y'amadolari kingo cy'imyaka 3 yimirije ibirenga icakabije cyane amafaranga kazoba ari ngurane mu gihe imiliyari 11 y'amadolari azoba nifashanyo zitandukanye hamwe n'imiliyari 10 y'amadolari zofasha amashyira hamwe mu Bushinwa gukoresha imitahe yayo ku mugabane wa Afrika. Muri cyo gitigiri cy'aya mafaranga ni gitigiri gikomeye cyane umuntu agereranije n'ibihugu birenga 54 cyane cyo muri Afrika. Iyo miliyari 50.
Ego
mu kirengo cy'imyaka 3.
Ego Ubushinwa buramaze gushira aramadeni menshi bumaze guha ibihugu byinshi byo muri Afurika hanyuma hariho n'andi masezerano yari yarabaye ayo babemereye aza yiyongera kuyo bari bamaze gutanga ariko icyo bashikirije ni uko ubu babaye bamera kuko nko mu myaka iheze amahera menshi bari bayashize cyangwa amadeni menshi yari amadeni ku nyubako nini nini ibintu nko kubaka amabarabara ibibuga by'indege ibivuko inzira z'amagari ya moshi izo nyubako zose zikenera amahera menshi cyane ariko ubu barabonye yuko ubu bariko bari bahinduye gato y'imigambi bashire mu migambi yindi mito mito cyane cyane kuko iyo migambi bari baragize ibihugu biratanguye kuriha buhoro buhoro kuko byinshi byafashe madeni ariko ubu barahinduye bagiye mu yindi migambi cyane cyane nk'imigambi yo guhanahana ibintu by'ubudandazwa cyane cyane barabonye yuko hariho nk'ibihugu bufise ingorane y'amahera y'agaciro hanyuma bagashaka kubironsa ayo mahera y'agaciro ku mugabane w'ideni kugira ayo mahera y'agaciro ibihugu bishobora kuyakoresha mu kongereza uguhanahana ibintu cyangwa kugura ibintu hari ibintu biva hanze cyangwa gufasha kugurisha ibintu bijya hanze nahona
tugarutse ku mirongo ya telefone dufise Ndikumana Emmanuel uratwumva Emmanuel
yego ndabumva
Emmanuel uhamagaye urihe
uhamagaye ndi Bujumbura
ikibazo icyumviro
icyumviro inyungu twebwe abanyafurika turazifise dukura ku Bushinwa n'Ubushinwa twebwe Afurika tubashorera nk'uruhande je merereyemo werekeye imiti le matériel médical byose Afurika isigaye ibi komanda ikabitumako bikadushikira muri Afurika bivuye mu Bushinwa nacyo gituma Ubushinwa nabwo nyene bufise inyungu nyinshi kuri Afurika uti kubera iki barashobora kuvuga bati ubuhinga tugeze ko ino mu Bushinwa iri foko dusabira amabourse ababishoboye bose bo muri Afurika bakaza kwiga ngaha mu Bushinwa komsa urabona yuko na teknoloji y'Abashinwa muri kino gihe iteye imbere teknoloji y'Abashinwa irateye imbere baravuga yuko 5G izoba ari y'Abashinwa muri icyo gihe rero abanyafurika nibo ba mbere bakomanda tule materiel meme n'izi za Huawei iz'Abashinwa tusanga muri Afurika bagira n'amasezerano n'amasosiyete ya telecommunication les antennes byose usanga byose byo bakeneye byose bakeneye gushora muri Afurika biba ari bivuye mu Bushinwa agenda bazinze uracyanyumva
ndabumva
yego nicyo gituma rero Ubushinwa burakeneye Afurika Afurika irakeneye Ubushinwa twese ni magiriranire gutuma ko bajya abaperezida kugira ngo bajye abaperezida bagende muri Ubushinwa kugira inama nuko bari babona yuko abaperezida ba Afurika naho benshi udasanga Ubushinwa bujya muri politiki musanga Ubushinwa ntibujya muri politiki Ubushinwa bufasha butaravye politiki yawe uko igenda uko igirane bo bakeneye iterambere twagomba cyane cyane twebwe dushimire kwanza n'Ubushinwa Ubushinwa buradufasha cyane ningaho nagira ngeze mfankusi inshuti zanje
murakoze turagushimiye
okay murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muriko mwumvise ikiganiro muri sanga turiko turavuga ku nama yabaye mu ntango zo ku kwezi yahuje Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika kubijanye no gufashanya tukaba turi kumwe n'umutumire Professor Lionel Emeshayigisha ku kwishure International Alliance murantunga yigisha ku ishure Alliance International University mu gisagara cha San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika nashaka dababaze nibihe mwabivuze muri make ubushinwa buha bushobora guha Afrika, Afrika nayo nivyishobora guha ubushinwa. Abavuga ko Afrika iriko yishira mu mizana mishasha ya madeni, niko mubibona?
Hariho ibihugu vyashikiye natanze nk'akarorero ka Zambia, ariko hariho n'ibindi bihugu bishobora kuzoshikirwa n'izo ntambamyi bataravye ukungene bagira amasezerano, kuko burya iyo hageze amadeni igihugu kiriko kirasaba amadeni ari nk'amadeni kuzana izo nyubakwa nyene zituma haba iterambere mu gihugu, n'amadeni y'amahera menshi cyane kandi ategerezwa kuzurihwa. None ku rwego rw'igihugu ibihugu biri hagute ayo madeni. Kugira ibihugu bishobora kuriha ayo madeni, nuko ayo madeni bayakura mu matagisi barihisha abanyagihugu. Igihugu rero iyo gifashe ideni, abanyagihugu nibo bazotegereza kuyariha muri iyo myaka izoza. Ideni rishobora kuba ari iry'ubu, ariko rishobora kuba ari nk'ideni ry'imyaka 30. Urumva rero iyo hageze kuririha, hari igihe ibihugu bitezwa kuduza amatagisi. Amatagisi rero yaduze cyane, ari ibintu bishobora kuduga, ari nk'ibintu abantu bakoresha, abantu bagatanga kubona ko ubuzima buzimbye. Ariko icyo rero ni ikintu ibihugu ni byiza gufata amadeni, ariko barakwiye kuzaba ari bararaba amadeni uburyo ibihugu bifise, kugira mu myaka izoza tanga kuriha amadeni ntibizane ingorane mu gihugu. Mwarabibonye nko mu minsi yahera nko mu gihugu cya Kenya, kubera mu isanzwe Kenya je nari narabayeyo kera nkiri mutoyi, igihugu canye gitekanye ariko giteye imbere mu bihugu byo muri Afrika. Ariko mu myaka yaheze nabone bagiye baragira amadeni menshi cyane, hanyuma hagera kuyariha, hanyuma batangura kuduza amatagisi, ubuzima burazimba cyane, abanyagihugu biraterera bananira bihama barabara. Urumva icyo ni ikintu ibihugu bikoze biriyumvira, abategetsi bakaraba aya madeni turiko turafata niyagera kuyariha azoremera abanyagihugu cyangwa azobaremera gute, hanyuma bakayafata ako bayafatira rimwe bashaka kuyafata buhoro buhoro.
Murakoze. Ku mirongo ya telefone dufise Mazeze Ngoga Desire, uratwumva?
Ndabumva.
Uduhamagaye urihe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo baza umutumire icyumviro ushikiriza ubishikirize?
Ikibazo mfite kubera iki bino ibihugu byo mu Burayi cyangwa muri Aziya bitumira ibihugu byose muri Afurika bikagenda byitwa ku mugabane wa Afurika kandi ari umugabane umwe wa Afurika. Ikindi kibazo mfite, usanga ibihugu bimwe na bimwe byinshi bitumira ibihugu bya Afurika, ariko uburyo byitabirwa usanga bitandukanye, cyane cyane usanga inama y'Uburusiya, inama y'Abafaransa ndetse n'ibindi, ariko uburyo bw'imyitabire bugatandukana. Ese ni ikihe gituma bimwe byitabira cyane ibindi ntibyitabire?
Murakoze. Mwishure.
Ukwitabira amanama nk'uko twabivuze, ibihugu byose byama bifise imigambi yavyo ku migambi y'igihugu. Ego Afrika igizwe n'ibihugu birenga 50, ari igihugu kimwe kimwe gifise imigambi yacu, imigambi iterambere, imigambi y'akazoza bafitiye igihugu n'abanyagihugu ku gihugu kimwe kimwe. Muri ayo manama rero aba mu bisanzwe ayo n'amanama meza cyane, kuko n'amanama aho ibihugu bigenda bikayaga ukungene ashobora kuba n'amanama ajyanye n'iterambere. kugihugu cyose rero kwitabira iyo manama biva ku nyungu igihugu kimwe kimwe kibona muri ayo manama. Tuvuge babonye yuko hari inama ariko atanyungu nyinshi bayibonamwo, urumva kenshi urumva bashaka kurungika abandi baja kwitabira ayo manama, ariko cyane cyane gikuru nuko ayo manama ateza kuba azanira inyungu ibihugu.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC turiko turavuga ku nama yabaye mu ntango z'uku kwezi yahuje Ubushinwa na Afrika yo gufashanya aho abategetsi b'ibihugu birenga 50 byo muri Afrika bari bitavye iyo nama. Ubushinwa bweme igihe habaye amanama nk'ayo kubera iki abanyafrika aribo bama bagiye mu Bushinwa? Kuko Ubushinwa niho kibuto basanga muri Afrika, nabo barafise aho icicaro bashobora kugira mu inama nko icicaro cy'umwe bwa Afrika canke ahandi.
Icyo ni kibazo cyiza nko ku mugabane wa African Union. Icyo ni kibazo bakwiye kwiga, nabone bagashobora gutumira abakuru b'ibihugu bo mu bihugu biteye imbere kuruta ibindi, bakabatumira bakaza bakagira iyo ayo manama ajanye n'iterambere, cyane cyane nk'ubu hariho ijya African Continental Trade Agreement ku mugabane wa Afrika bariko baragerageza kuyishyira mu ngiro. Byofasha naho ne bashoboye gutumira abakuru b'ibihugu bo mu bihugu biteye imbere bakaza bakabonana ku mugabane wa Afrika, bakanabatumira no mu bihugu kugira baze bahishikire bahabone ibyo bivyiza, bakanatumira n'amadelegation atari n'abakuru b'ibihugu gusa ariko akaza n'abakuru b'amahinguriro, abakuru b'amabanki yo ku isi bakaza bakibonera ibihugu byo muri Afrika. Hari ibihugu byinshi bimaze kubigira ariko ibyo babibandanije niho iterambere iza, kuko gutumira nabone bakaza bakishikira bakabona yuko hari inyungu nyinshi kuruta izo bumva. Ego bakoreye imyaka myinshi ariko iyo migenderanire ikiza nuko uko imigenderanire yiyongera niko n'inyungu ziyongera.
Igihagararo c'Ubushinwa n'inguvu muri Afrika ni ibintu bitaravyiyongera. Nico gituma turiko turabiganira nk'izi nama ubwo Ubushinwa bwo kugirisha n'ibihugu kugirana n'ibihugu byo muri Afrika. Muri ico gihe hari ibihugu byari bisanzwe byagize no vuga nk'icibare akarere ka Afrika nk'ibihugu by'Iburaya na Amerika. Muri iki gihe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zikozongereza twigoro twazo twugukomeza imigenderanire akarere ka Afrika. Mubibonwa ko hari uguhiganwa hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijanye n'amatungo kama ari mu butaka bwa Afrika, kano ku bijanye n'ivya politike nyene guhiganirwa igihagararo n'inguvu ku isi. Ni kintu ciza kuri Afrika kubona ibihugu by'ibihangange biriko biraniganira kuri Afrika canke byose biva uko Afrika izo ikina makarata yayo.
Ugo ihiganwa ryo rirahari kandi byamyeho, ariko ubu muri iyi myaka ihiganwa riri ku rwego runini, hari ihiganwa ritari rito. Ariko ikindi naco hari mu rwego rw'iterambere, ego ibihugu byose birakwiye kuraba igihugu kuko tuvuge nk'ubu ariho imigambi rumvaho niho ibihugu bikuze biraraba bikaraba imigambi bariko baragira n'Ubushinwa bariko baragira n'ibihugu bya Buraya bariko baragira na Amerika bakaraba yuko ariyo migambi ibafasha guteza imbere tuvuge nk'ubu nko muri Amerika nk'umwe mu migambi wafashije n'ibihugu byo muri Afurika gutera imbere hariho umugambi wa AGOA African Growth Opportunity Act uyu mugambi wemerera ibihugu ibintu bihinguriwe muri Afurika canke ibitegwa ibintu bivuye muri Afurika iyo byinjiye igihugu kiri muri uyu mugambi wa AGOA Amerika yarushize muri uyu mugambi wa AGOA nukuvuga ibihugu byinshi byo muri Afurika birimwo ivyo bahinguye bivuye muri Afurika canke ibitegwa ivyo boroye ibintu babirungise ngaha muri Amerika byinjira atamatagisi bitanze urumva nkaho byarafashije cyane ibihugu byinshi byashoboye kuronka isoko yo kudandaza ibintu muri Amerika ibihugu byinshi byaratereye imbere amahinguriro menshi ahatereye imbere muri Afurika umugambi nk'uyu muri iyi nama iherutse yabaye mu Bushinwa ibihugu byo muri Afurika byarifuza yuko n'Ubushinwa bwobugurira amasoko nabone bagashobora kwinjiza kugurisha ibiva muri Afurika bija mu Bushinwa bakabishikira isoko yo mu Bushinwa ariko naho n'ibihugu byo muri Afurika byarifuza yuko bo bagabaniriza amatagisi ico naco ni kintu cayazwe muri iyo nama y'Ubushinwa na Afurika ko nabone boshaka kugira nk'uyu mugambi wago ariko ku rwego rw'Ubushinwa
ku murongo wa telefone dufise Kwizera Lucky Ahmad uratwumva
yego ndabumva muraho muraho
turaho uduhamagaye urihe
ndahamagaye ndi mu Rwanda mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge n'Ubuyoga
ufasiki bazo bazaye cyumviro
n'igitekerezo ndetse n'ikibazo n'igitekerezo gisanga hari ikibazo twabonye iriya nama yahuje abayobozi ba Afurika ndetse n'abayobozi n'ubuyobozi bw'Ubushinwa ese ndatekereza kira n'igitekerezo cyiza cy'uko abayobozi ba Afurika bagakwiye kujya baterana nabo bakagira ijambo basanga cyangwa se bakagira ijambo nabo bashyira ku meza y'ibiganiro ese ndibaza kuki ikintu njyewe nibaza ese nimba bindi bashaka guteza imbere Afurika kuki inama ihuza ibihugu kuki bafata ibihugu 54 byose bikajya kuganira Beijing mu Bushinwa iyo bagakwiye kuza bagaterana inama muri Afurika biraharabura iki kuba Afurika yo yahamagaza ibyo bihugu kugira ngo baganire ku cyateza imbere Afurika kuko uko njyewe ndibona iyo abagiye bakicara aho ngaho mu Bushinwa bisa nk'aho n'ubundi Ubushinwa ari bwo bufite ijambo rinini kuko ni ugutumira utumiye niwe ufite ijambo ni nawe ubona inyungu nyinshi muri cya kintu ikindi kintu nkongera nkibaza ese kuki Afurika ibonwa nk'aho ari isoko kuri za produisini za biriya bihugu byateye imbere kuki akaboko zaromba kiriyezi biza zikaba zatunganyirizwa muri Afurika aho kugira ngo ibihugu bya Afurika bize gusa nk'aho ariryo soko n'ubundi bizi bihugu kuko iyo dusanga na industry ibiro bya industry bitazatera imbere bitewe n'uko n'ubundi bya bihugu bizagaragara za produisini bituma bidiskarejinga abaroko industry icyo ni cyo gitekerezo nagira ngo mbaze umutumirwa ese ni kubera iki Afurika yo idatumirwa icyo gihugu cy'Ubushinwa ngo baze baganire muri Afurika kugira ngo n'abantu bo muri Afurika babone n'akazi kaboneka mu gutegura izo nama ndetse n'abazazakira n'aho zizakirwa kugira ngo na za nyungu wenda zisigane mu bihugu bya Afurika nicyo kibazo nagira ngo mbaze umutumirwa
murakoze
ego me icyo kibazo ni cyiza cyane. Arunu ndiyari ya kibajije na chone ko izo nama na zone zishobora bo kwifuza ko ziba muri Afrika. Icyo rero ni ikibazo cyiza cyane. N'ibihugu byo muri Afrika byoshobora kuraba ukungene bayaga n'ibihugu biteye imbere ari nk'Ubushinwa, ari Amerika cyangwa ibihugu bya Burayi, nabyo ntibigashobora kubatumira cyangwa agasaba ko iyo nama yobera muri ivyo bihugu byo muri Afrika. Ariho nk'amanama manini manini menshi nayo ne amaze kubera muri Afrika mu bihugu bitari bike, ariko nk'iyo nama hagati y'Ubushinwa n'ibihugu byo muri Afrika bashobora kuraba nayo bashobora kubatumira mu gihugu kinaka muri Afrika, ariko aho byo bari nko ku rwego rw'ibihugu. Ikindi kibazo yabajije ni ayo mahinguriro azava, tuvuge ari nk'amahinguriro mu Bushinwa aza gukorera muri Afrika. Icyo nacyo ibihugu byinshi byo muri Afrika nk'ubu urabona yuko iterambere ririko riraza, hari ibihugu byinshi bifise umurindi kuruta ibindi mu migambi y'iterambere. Ibihugu byinshi byo muri Afrika urabona ko hariho iterambere ririko riraza. Icyiza rero ni uko muri ayo masezerano bariko baragirana n'Ubushinwa ari nk'amahinguriro azava mu Bushinwa aza gukorera ibintu muri Afrika, ko ubu Ubushinwa nabwo ne urazi nk'imigambi bakoreye mu gihugu cya Ethiopia, hari amahinguriro menshi y'Abashinwa ari muri Ethiopia bagiye barahagira amahinguriro, kariho n'ibindi bihugu ariko cyane cyane nko muri Ethiopia ari amahinguriro bakora ibyo bakora mu mahinguriro y'Abashinwa, ariko bagaha akazi abanyetiyopiya abakozi bo ngaho, ariko ayo mahinguriro akora ibintu bishorerwa hanze y'igihugu. Igituma Ubushinwa nabwo ne bwifuza kugira amahinguriro henshi muri Afurika nk'uko bayagize muri Ethiopia, ni uko amahera abakozi bahembwa ni make kuruta ayo bo bahemba bari mu Bushinwa. Urumva muri ico gihe nabone birabafasha amahinguriro baje bagakora ibintu muri Afrika, ego agahemba ashobora kukaduza ariko kakaguma kakiri kamera nk'akari munsi ugereranya n'ibindi bihugu ari nko mu Bushinwa canke ahandi. Urumva ivyo navyo birafasha kwifuza kugira amahinguriro muri Afrika. Ariko ibibazo rero kindi yabajije ni uko hari amahinguriro asanzwe ari muri Afrika y'Abanyafrika, ayo nayo akavuga yuko ayo mahinguriro yo hanze aje ashobora gutuma habihiganwa rinini, bigatuma nayo mahinguriro y'Abanyafrika adashobora gutera imbere birenze. Aho rero niho ibihugu ku giti cyavyo bikwiye kuraba ayo mahinguriro yarasanzweho canke amahinguriro y'abanyagihugu bakayafata mu mugongo, kuko nayo ne ihiganwa, hari ihiganwa mu gihugu, hari ihiganwa hagati y'ibihugu bibanye, ibihiganwa regional, ariko hari n'ihiganwa ryo ku isi. Urumva aho naho barashobora kubifata mu mugongo ayo mashirahamwe kugira abandanye atera imbere, ashobore no guhiganwa ku rwego mpuzamakungu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijya hirya ariko mada niki nkwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe bugu
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradutukwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiye bugo.
Gwiki? Nukumga kwa mwini wese mwini tukwebge. Yajenye imesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, kijede. Kombo taksi yashi.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Agrola.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku nama yahuje igihugu cy'Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika mu ntango zi ku kwezi i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Tukatukumwa na Professor Lionel Emesha igisha ivyerekeye ubutunzi mu makungu, igisha kuri Alliant Kaminuza, Alliant International University mu gisagara cha San Diego muri leta California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ndashaka ndababaze ku bijanye n'Ubushinwa bugiye gufata ingingo yo gushimikira cyane kurushiriza ku bindi bisata tari inyubako nk'amabarabara mu karere ka Afrika bwarabikoze birajamwe n'ivyo bibazo by'amadeni niki. Ubu bashaka gufata iyindi ntumbero mu gushimikira nko ku bintu bindi bijyanye n'amasoko ntanga nguvu ibijyanye n'ivyo nka bijya le panneau solaire bijyanye n'imodoka zigendeshwa n'umuyaga nkuba. Ni kuki ifashe iyo ntumbero nshasha?
Iyo ntumbero nshasha yafashe nuko muri imya mu uyu mwaka uravye nko ku nzira y'ubutunzi umurindi Ubushinwa bwari bufise mu myaka yahera umurindi umera nk'uwabaye uragabanuka. Ubutunzi bwabo uyu murindi wabaye nk'ugabanuka ugereranya mu myaka iheze. Hariho nko ku mugabane w'amasoko ntanga nguvu arenga imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba canke ibintu vya soko ntanga nguvu biva nko mu zuba ibiza ma panneau solaire canke solar panel. Ubushinwa bwarakoze bwarashizemwo amafaranga menshi muri iyo nzira muri ayo masoko ntanga nguvu. Hanyuma icyo bifuza ni uko isoko ryabo rinini mu bisanzwe ni Amerika. Isoko rinini ry'Ubushinwa hajya ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niyo soko nini y'Ubushinwa. Urumva rero nk'imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba canke ibi ema panneau solaire solar panels ni amasoko ntanga nguvu ava mu zuba kugira bashobore ku ha imiyaga nkuba ari nk'amahenguriro amazu ariko bakoresha izuba. Bari bashyizemo amara menshi ariko isoko ryo muri Amerika ryarabaye nk'irigorana gatoyi kuko amatagisi hamwe n'amategeko y'ibintu biva mu Bushinwa yaraduze, amategeko yaraduze hamwe n'amategeko ku buryo iryo soko ntibashoboye kurishikira nk'uko bari baragiteguriye. Hanyuma ku buryo nk'uko bakora nk'ibintu bijyanye n'umuyaga nk'ubari cyane nk'imiduga urumva iyo ni nzira bari barateye imbere cyane babona yuko barafise iryo soko ryo muri Amerika ariko kubera iryo soko ritabonetse bateza kuronka ayandi masoko ku isi. Hanyuma nicyo gituma ubu muri Afrika bariko barifuza yuko iyo ni nzira bashobora gukorana n'ibihugu byinshi byo muri Afrika ari nk'ivyo ama solar panels barafise umugambi ugufasha Afrika kuronka kuronsa amatara ingo zitari nke zo muri Afrika. Ico naco ni kibazo kigaji shinga Afrika kuko alivi huku jinshi mwere Afrika mifisi kibazo eka sino mwere Afrika nzima aliko ukotu liko tulagana yiku mwere Afrika aliko alivi huku jinshi mwere Afrika mifisi kibazo cha matara urumva ngaho barabona yuko hariho opportunity kwa sanzwe hari kibazo cha matara bashobora kubafasha kuronka kubaronsa matara bakoresheje ubuhinga bwa none bacisha nko mu zuba yuje masala panels ibintu by'imiduga nayo ikoreshwa no muyaga nkuba nayone barabona ko hari isoko nini muri Afrika mu minsi yahera uyu mwaka hariho nihinguriro rikora imiduga ryatanguye mu gihugu cya Ethiopia urumva ku rwego rwa Afrika Afrika igizwe n'ibihugu byinshi hari abantu benshi kandi n'ibitigiri by'abantu biguma byiyongera urumva isoko ryo muri Afrika ni isoko rinini kandi biguma byiyongera nico gituma ubu babonye yuko uko iryo soko ryiyongera uko abantu baba benshi niko n'umuyaga nkuba ukenerwa cyane urumva abantu babaye benshi bakenera ahantu abantu baba haba henshi uburyo haronka ibihugu byagiye bagira ingorane byo gushikiriza amatara n'amazi mu mihana myinshi urumva rero barahabona yuko hari n'isoko rinini kandi ririmo bashaka gukuramo inyungu nyinshi cyane.
Tugarutse ku byerekeye imigambi y'Ubushinwa mu karere ka Afrika nk'imihango yari yatanze mu manama yagiye araba imbere yaho hari abavuga bavuga ko bakurikiranira hafi icyo kibazo bavuga ko kumbura hari ibyo bari bemeye muri kahise biyemeje gukora bitashizwe byagoranye gushyira mu bikorwa nikihe gitanga icyizere ko muri iheruka ibyo bemeye bazobira
ego icyo ni kibazo ciza cyane aho niho mu masezerano ibihugu bikorera amasezerano nuko byo kwama bishimangira bikaraba aya ma uko amasezerano ibyo bumvikanyeho nuko ngene babishira mu ngiro cyo kintu ni kintu gikomeye cyane kuko gushira mu ngiro ibintu bibona kuko iyo ibintu bitagiye biraja mu ngiro hari giusanga ari gihugu kihahombeye tuvuge nk'ubu ashaka kuza nk'umugambi mu kuzana amadeni gutanga inyubako ariko bagaca basaba yuko yego tuzobafasha kugiriza inyubako izinyubako zoba zikwiye amafaranga naya ariko tashaka kubagabaniriza ariko ari uko muduhaye ubutare cyangwa muduhaye inzira yo gushikiraho hari ubutare tubwironderere ubu rero ariho nk'ibihugu nka Congo ariko barasaba yuko nk'ubutare buvayo ari za cobalt cyangwa lithium kwera baraza bakabutora mu matongo bagatwara ubutare gucyo ariko bifuze yuko ibyo batora babanze kwera babiyungurure babigurisha ruko bamaze kubihingurira muri refinery babihingure bakibikiraho nyene kweraho niho inyungu ni hiba nini ku rwego rw'igihugu hari ibihugu byinshi rero biriko birasaba ko hoba byo bafasha ngo kubiri ivyo vy'amasezerano bakaza barayigira hamwe.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga ku nama yahuje Ubushinwa n'ibihugu byo kumugabane wa Afrika mu ntango zo ku kwezi i Beijing kubyerekeye gufashanya hagati y'Ubushinwa na Afrika. Afrika muri ivyo nako ndavuga by'uguhiganwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi na cyane cyane Amerika irakoresha cyane cyane kahise kugira ngo yumvishe abanyafrika ko yamyiri ku ruhande rwabo igihe hari imishyamirano ifatiye ku bya politiki hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa. Novuga ko iyo strategy bariko barakoresha yo kwishira ku kwikwegera ko ibihugu byo muri Afrika ko byaje ku ruhande rwabo aho kuja ku ruhande rwa Amerika.
Ego ku rwego rwa politike bashobora kubikoresha ariko ndibaza yuko n'ibihugu byinshi byo muri Afrika birarabaho bigeze ego kahise karabaye ariko aroni biriko biraba n'ubu aroni bizoba mu myaka izoza ariko igikuru nuko ibihugu byinshi bitokwibaza yuko iyo hageze ibintu by'amasezerano canke kudandaza ibihugu byose bikwibuza biraraba kuko n'ubu hari nk'ibibazo by'Uburusiya na Ukraine urabona ko igihugu cy'Ubushinwa kirafise uguhiganwa muri ico kibazo rundi hariho ari ibintu byinshi n'ibihugu byo muri Afrika bikwiye kuza biraraba kuko nko muri aya masezerano bakiga neza aya masezerano mu mategeko kugira ego mu masezerano birashobora gusa neza mu mpapuro ariko karaba iyo hageze kwishyira mu ngiro yuko ivyavuzwe bivyo bishirwa mu ngiro bakaraba neza yuko atariho ibindi bice bijamwo ariko cyane cyane ibihugu byose bikaraba inyungu bikuramwo kuko ni ibyabaye kera nk'imbere ya za independence ubuhaze imyaka myinshi cyane kandi ibihugu ubu no kuraba imbere bikaraba nigiki giteza imbere abanyagihugu ibihugu byinshi byo muri Afrika nk'ubu ari urunganwe rwinshi hari abana bakiri bato benshi hari abantu benshi bakiri bato bakeneye akazi urumva bakwiye kwinjira kuri urwo rwego nigiki turiho turagira gihakaza abanyagihugu nigiki turiho turagira giteza imbere abanyagihugu nigiki turiho turagira kiro kirafasha aba bana bacu nigiki turiho turagira kizofasha abuzukuru bacu iyo niyo ntumbero dukwiye kuraba ibihugu byinshi bikwiye kuraba iyo biriko biriyumvirira kazoza yabyo bituma iyo biriko biragira amasezerano ari naho bokwiyandika ibihugu byo kwiyandika kamadeni no kwibuka yuko ayo madeni ashobora kuzorihwa n'abana babo ashobora kuzorihwa n'abuzukuru babo so muri ico gihe rero hageze kuyariye bizozana ingorane ziye ku gihugu ivyo byose n'imigambi ibihugu byose kwize kuzabiriga hanyuma bikagerageza gukorana na bose bagakorana neza ariko cyane cyane mu iterambere ikariko cyane cyane nahone no kwiyumvira umutekano w'abanyagihugu hamwe n'umutekano wo mu karere
umushikiranganda je rw'imigenderanire w'Ubushinwa Wang Yi mu gihe inama ariko irabaye ico kibazo kivyutse yaravuze ko kubona ibindi bihugu biriko bikurikiranira hafi akarere ka Afrika bishaka gukorana na Afrika ngo sikintu kibi ngo barabishigikiye mu gihe ngo bitaba biko bikogwa mu gihe ibyo bihugu byo bayifata Afrika nk'abana byo bifata nk'abantu bari kubaganira bangana atagi hushane
ego urumva nk'ayo ni amajambo ya politike nta gihugu na kimwe gifata ikindi nk'igihugu gitoye ibihugu byose iyo biriko birakorana bikorana bihanahana ku nyungu zose urumva aho rero ni ku rwego rw'ibihugu byose bifise imigambi y'iterambere kandi ibihugu byose birasonerana birubahana kandi naho ibihugu byaba bitembere bifise uburyo bwinshi burakiraniye n'ibindi bihugu nico bituma ibihugu byose byama bifise igihagararo kandi bifegera amasezerano y'ukuri ariko igikuru nuko iyo amasezerano abaye ibihugu byose bikwiye kuza biraraba amasezerano ko ari ku nyungu yabyo cyane ku nyungu z'abanyagihugu.
Mu kurangiza muri rusange rero mubona ugukorana hagati y'Ubushinwa na Afurika bishobora kugira akamaro impande zombi muri kazoza kurushiriza.
Muri kazoza uyu mugambi nuko uko uyu mugambi simushasha urumva uzuriyongera mu mugambi ugukurikirana umuntu akazoraba yuko kugwego ari bihugu byinshi bishobora kuha ari bimaze kuha kwarongera inyungu ariko hari n'ibindi byagiye bagira ingorane hirya no hino ekaro n'ibihugu ubu butari bwagira ingorane ariko bwari bwifuje yuko amadeni bamaze kwiyandika ko kwera hariho byinshi bitanga kumera gutangura kuriha ayo madeni byibaza yuko hashobora kuba bashobora kubababarira bakagabanya ayo madeni babahaye cyangwa bakababarira ariko icyo kibazo babaye barakibangira gatoyi hanyuma ariko tuzoza turaraba mu myaka izoza uko uyu mugambi ubandanya n'inyungu ibihugu bizoronkamwo hariho ego hariho ibizohaterera imbere ariko hariho n'ibindi batagize neza amasezerano bishobora kuhataterera imbere nk'uko babyiteguye.
Turabashimiye. Yari umutumire wacu Professor Lionel Remesha yigisha ibyerekeye ubutunzi mpuzamakungu kuri kaminuza Alliant International University mu gisagara cha San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Twariko turavuga ku nama yabaye mu ntango z'indwi yahuje Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika mu bijanye no gufashanya. Ni akamaro inama nk'izo nizabaye imbere yaho bishobora kugirira impande zombi. Turangirize rero kuri aka karirimbo mbere kutusezerana ka Bob Marley Africa Unite.
Cheers.